Nchuti wa kunzi wila jirugi Amerika, tuwaramute tukongera dusa mbaba zizivuye kumutima kuru tonde guviga nilo vyacu rusangu gwanse kwera uhinga bw'ivyuma ariko dusaba imbabazi twemera yuko uko ivyuma biza gukira tuza gushobora kubashikiriza ibiganiro vyacu bitandukanye kuri kwamye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno musi ryo ntimuza gushobora kugikurikirana mudutunge mutuburanye.
Thank you. I'm